Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Baze nshuti bakunzi mu kiganiro yaga, nitwa Hassan Shabani. Utanguriye zino nkuru zacu nayavugwa imurongwe aho ishirahamwe ry'abamenyesha makuru Ongea Yaga yatanguje ihimiriza ryo kugwanya COVID-19. Iryo himiriza ryabaye ku inshuro ya kabiri mu mugambi w'ishirahamwe Internews ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi. Abamenyesha makuru ba Ongea Yaga batanguye iryo himiriza rigira kabiri mu nko z'abarefuji mu nkambi y'impunzi no mu miryango yabakiriye Ifizi, Uvira no Mukamanyora muri territoire ya Walungu. Naho mwisange mu ntombero yo gukingira ibidukikije, ishyirahamwe PAV ifatikanijwe na PAM bateye ibiti 200 mu kibanza cy'ishengero cya Mutagatifu Kizito mwisange. Ibyo biti byatewe mu ntombero yo gukingira ibidukikije no kugwanya inkukura zimaze iminsi zibonekeza mu giyaya cya Uvira. Ibiti byatewe n'ubwoko bwa Spatodea na Marcania.
Icyo gikorwa kizobandanya gukorerwa mu karere ka Sange nuko tubibwirwa n'ukirongoye muri ako karere ka Sange. Icyo gikorwa cyasizweho kumvo yo gukingira amasanga nyategwa n'umuyaga ku mashengere no ku mashure kugwabya nanire rumi. Ibyo biti byatewe kugira bifashe mu gukingira ibice bimwe bimwe bibangamiwe n'umuyaga. Ibiti bya Patodea hamwe na Marcania byatewe mu gukingira ako karere kabangamiwe n'inkukura muri ako karere ka Sange kubera ko amazi y'imvura abangamiye ako gace. Icyo gikorwa kikaba gishimwa cyane n'abanyagihugu benshi bo muri ako gace. Tubibutse ikindi gikorwa gisa nk'icyo cyakozwe mu ndwi heze ku ishure rito rya Umoja n'Inguvu hamwe no ku ishure rito rya Munanira hamwe n'irindi rito rya Deria.
Ishirahamwe Global Found Women ryuguruye ibiro ku mutumba wa Katanga mu karere ka Fizi, aho muri ibyo biro ribatanze udufuka munwa ku banyagihugu. Ibyo biro bikazokoramo abantu 5. Ibyo biro bifise intumbero yo guhimiriza kugwanya COVID-19 no guserukira abakenyezi. Mwomenya ni biro bya mbere byuguruwe muri ako karere mu ntumbero yo kugwanya kiza ruhonyanganda COVID-19. Leta ya Kongo ibicishije mu bushikiranganji bw'ingo n'imiryango n'abana kasavye abavyeyi gucungera neza abana babo muri iki gihe amashuri yahagaritswe kumvuza COVID-19 kuko abana bashobora gusama inda batifuje. Ivyo vyavuzwe na Beatrice Lumeya, umushikiranganji w'ingo n'imiryango n'abana kuri uyu wa kane itariki 7 ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 2021 i Kinshasa.
Mu ijambo ryiwe yashikirije imiryango, umushikiranganji ajejwe ukungana kubitsina imiryango hamwe n'abana, yarasabye abavyeyi gucungira hafi abana babo babigeme na cyane cyane muri kino gihe cyikwirakwira rigira kabiri ry'umugera wa COVID-19. Ngo muri bino bihe abigeme barahatwarira inda zitifuzwa. Ibyo byamenyeshejwe n'umushikiranganji Beatrice Romoya kurundo wa kandi genekerezo ryandwe nzero umwaka w'2021 ku mugwa mukuru wa Kinshasa. Umutegetsi akavuga ko hambavu yo kubahiriza amabwiriza yo kwikingira COVID-19 ngo n'abavyeyi nabo bategerezwa gukingira abana babo inyuma yaho bungururije itariki y'ibyigwa ku yindi tariki itaramenyekana. Ashishikara avuga ko igihugu cya Kongo kiri mu byasinzikajwe n'umugera wa coronavirus ngo nikimenyamenya usanga n'ubumenyi ndetse n'umwimbi w'abana b'abanyeshure byarasubiye inyuma. Arangiza avuga ko muri bino bihe abana badakurikiranwa neza n'ababyeyi babo usanga batwara inda zitifuzwa.
Ninaha dusozereye kino kiganiro cyacu yaga, ndabashimiye mwese maruteze yombi. Iki kiganiro cyateguwe nanjye Hassan Shabani na Marie Charles Ninahazwe, duhagarikiwe na Emmanuel Ntirambeba. Nimugiraho muba kandi mubaho inagahwana.